mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hizo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri wencuti bakunzi muri 11 migano vya nogenekerezo rya 14 ho kwezi ni kwa 12 turi mu 2018 hano muri studio ya 17 muri kumwe na Jodiane na hazonge kuremesha ikiganiro muri isanga mukacumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com no kuri Facebook Vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro kijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero nchuti bakunzi mu kiganiro muri sanga kwa gatano misi yose no mwanya w'abafasoni na bigeme. Umuvyeyi iyo yibarutse mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda arakenera abamwe aramira bakamufasha mu minsi ya mbere haba mu kumufungurira mu kumufasha kumenyera uko afata ikibondo ciwe mu gihe abari cambere n'ibindi n'ibindi kwibarukira mu mahanga y'amara ivyo kwaramirwa ntivyoroha kuko usivye ko hariye abusanga badafise inshuti za hagufi nk'abayinasenge canke banyina bagenzi babo nabo ugasanga bari muri twinshi gucyo ntibabaronkere akanya bigatuma rero umuvyeyi ubushasha bw'umuvyeyi buta mworohera mu kuronka uwo mufasha afashwa na ba muganga gusumba aho mu muryango nicoroshe none kuvyarira mu mahanga turabigaruka ko handi hato no mutumire wacu Madame Vestine Bigirimana aramutswa ishira hamwe kwa Rama iryo shira rimwe riri aho hakurya Amerika muri Canada mu gisagara ca Ottawa Vestine ikaze kwijuri ya Amerika kandi wakoze kuduhakano kanya
murakoze
ego nuko rero ishirahamwe kwa Rama riri mashirahamwe amwe afasha abakenyezi babibarutse wotubwira ingene ryatanguye uko mwaritanguje n'igituma mwaragitiriye iryo zina mu rurimi rw'ikirundi kandi mwumva mwe muri Canada
ishirahamwe murakoze cyane ni nyazwe Diane kwico kibazo
ego
ugambire na mbere nashaka gushimira umuntu wese karatwumviriza no munsi kandi ndamuhikaze rero icyatumye dutangura rino ishirahamwe kwa Rama kwari kugira ngo dushobore gufasha abantu abamama babibarutse bategira ubafasha cyane cyane ko jewe nanjye zarigeze kunshikira hanyuma mbura uwumfasha mbura uwomba hafi niyo mpamvu navuze ntireka reka nshobore nanjye kugira icyo nokora kugira ngo abandi nabo bari muri muri ibyo bibazo muri ibyo bihe bashobore nabo kwaramirwa bashobore kwaramirwa bashobore kugira ubafasha
yego turumva ko na bebe muri kumwe kandi nawe nyine ngira turaza gusangira ikiganiro ego nuko Vestine ati waritanguje ko nawe waciye muri ibyo bibazo ukibaruka amanuro nk'ukuba hafi hari mu myaka ya ryari waraho nyene muri Canada canke wari mu kindi gihugu kitari Canada
hari mu 2013 niho natangura kugira ico cyumviro hanyuma mugabo nari muri Canada nta abantu bo hagufi nari mfise bamba hafi hanyuma rero canda ndavuga nti reka nzobanza ndindire ndevelope icyumviro numve by'ukuri ko ari cyo nshaka gukora hanyuma mu 2016 mwaka ugiye guhera niho rero naca negeranya abandi barundi kazi hanyuma tusha turatangura
ego muri bangahe muri iryo shirahamwe kwa Rama Gavesti
ubu gushikubunye turi 25.
Mhm. Babarundi kazi?
Ego.
Ego, hama abo mwaramira abara barundi kazi n'abanyarwanda kazi canke hariho n'abanyamahanga bandi baza babitura babwira ati twaramire kuko urabona ibagwe natwe biratugoye.
Ego hari habo twaramira bandi bo mu yandi mahanga.
Mhm.
Baba nkubu ubuherutse twaramiye umuntu wo muri IT.
Mhm.
Hanyuma uwo mudamu ntiyarazi ibyo guheka, urabona ibintu by'iwacu ingene duheka abana ku mugongo, ibyo ntavyo bamenyereye. Hanyuma rero arabira mutangaza biranamunezera, ntiyashobora kwibaza ko icyo kintu gishoboka ngaha. Hanyuma ubwo rero nawe agenda abwira abandi, ababwira ibyo twamukoreye, uko umwana wiwe ubu atakimugora ko bwa mbere yararira ntahore, ariko ari ku mugongo, bikamutuma nawe ashobora gukora utundi twomuhira.
Uravuze ati nk'uwo uwo mufatso niwo muri yayitse mwaramufashije mumwere kuko aheka umwana, ubundi bikorwa mufasha muri rusangi abari ivyaha.
Dukora ibikorwa byinshi, dukora ibikorwa byinshi, urabona umuntu ari muhira ako ari mu mama abafise abana akaba akabategurira ibyo bafungura, akakubura muhira, akagira isuku, akamesa, ibyo bikorwa byose mu mama asanzwe akora, mugabo ubu atagishobora kubikora kubera afise umwana mutonya je, kandi hari n'igihe usanga bambagiriye nk'amasizarienne. Donc ugacisanga muri ico gihe abakeneye umufasha kandi kugira ngo nawe aruhuke. Iminsi ya mbere hoho nta nicakora, twese byose turabikora, hanyuma mu nyuma amaze kumenyera buhoro buhoro agafata ritme agashobora kwiadapta, agashobora gusubira mu bikorwa buhoro buhoro, mugabo ata pression ata kumva umenga ari stressé canke iki.
Hanyuma ni kintu umuntu wese bwaba ubuzi abakora butandukanye ashaka kuvuga ati je nshaka ku murundi kazi aza kunyaramira ndashobora kuronka ayo mafaranga simba tari banga muri hishanga
ubundi twa bwa mbere twari dufite prefix canke igiciro cy'abantu bose tugitangura mu nyoma tusha dusanga ko hari habantu bacha babona ko service yacu ibyo dukora byose ibyo byose bakabona ko bitaya gaciro kubera ico giciro twashize ko by'ukuri nta pri canke nta giciro gihari ishobora gusubirira umuntu ibyo yokora. Rero twace tuvuga tuti reka tuzosuragira bivanye na income n'ubushobozi bw'umuntu bisigura ngo niba atanu bushobozi ufise turashobora kuza tukagufasha hanyuma tugaca turaba ukungana ukumeze ugaca ubu munywanyi wacu muri ico gihe cyo turiha ayo mafaranga utagira.
Agaca ba umunywanyi wanyu kugira nawe azogende kwaramira abandi. Hanyuma mugereranije kuva ico gihe mwatangura mumaze kwaramira nk'abagera kuri banga.
Ibiciro ama nombre ntayo no kubwira exactement ko simfise ntuzenya registre y'abantu bose twagiye ko mugabo turamaze gufasha imiryango itari mike y'abarundi abayisye n'abandi banda bakongomani meme n'abazungu.
Urumva ko ari abarundi kazi barama mukaramira abazungu kazi mukaramira abo muri abanyatsi nibiki ariko ikintu c'imigenzo naco kuko urumva nko mu Burundi mu Rwanda umuvyeyi barutse banyarukana gatoki canke bakanyarukana akabuyi iyo migenzo muraheza mugaca muyivanga gute y'abazungu baba bafite ivyo bifungurira namwe mukaba mufise utundi twanyu mufise mu kwarama mubashira mu vy'ikirundi canke
vy'ukuri ico kibazo mbajije n'iciza nuko abantu kenshi bakunda kwibaza ngo umuvyeyi iyo yavyaye ngo abakeneye ibintu biri specific ibintu byoroshe ibintu novuga bishobora kuba digere facilement mugabo kandi ntiwibagire ko hajya havuye umwana haba hasigaye ikinogo. Rero kujya umuntu abashonje mu vyabashonje abakeneye ikintu cihuta naho yoba
tuvuga rubuyi canke igitoki canke icyo cyose aragifungura kiretse afise ama restrictions canke ibituma byo kwa muganga bibimubuze rero twebwe tujana na no muntu amagu yiwe mugabo kandi tukamuproposa natwe ibyo dushobora gukora ari cyo gitoki ari supu benshi barayizi barayishobora supu kenshi niyo ikunze gukundwa ariko kandi n'igitoki nacyo nyene ushoboye kugira ku cese ushoboye kugirageza abagishoboye baragikunda
yego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatanu muramenyere ko ari umwanya w'abafasoni n'abigeme uno musi dufise Vestine Abigirimana aba mu gisagara ca Ottawa muri Canada tuko turavugana ku vyishamwe giwe kwarama rifasha kwaramira abafasoni baba babibarutse aho muri Canada hari abakunzi b'ijwi rya Amerika ijya nino bafise utubazo baza kubaza Vestine turahera kuri Laurent Ikaz
mwiriwe ndabumva
urakomeye
nakomeye
eh uherereye he
nimunaraje twaza makarere kakire haramitwa mu murenge wa Musaza
mu Rwanda
ariko ndi mu Burundi
uri mu Burundi ngo nakabazo canke n'intererano kwa Madame Vestine
jana shakubaza kuje ko kugonye na kibanye muri poste ese abuko numva afite societe y'inuza y'abadamu nase nk'umudamu gwaye bamuvura nko kubuntu cyangwa nta mvisa byo kwaje nk'ahantu kure nyine nk'umwanze bamuvura se bamuje cyangwa bamutegera n'icyo nashaka kumubaza
ariko nta byo kuvura barimwo bararama kwarama kufasha abavyaye
bari mu kinyere bari mu kirisi
ko iyo gwaye baca bamufasha kwivuza
nyine umuntu ashobora kurwara nyine bigasaba ko bamubaga ubwo sinzi ko bamufashamo
urakoze Laurent gira umunsi mwiza akabazo ka Laurent Vestine reka ndagahindukize ko numvume ngagiye mu by'ubuganga cyane ariko muravugana n'abaganga kugira ngo nabo bababwire nka cancane nko muri bino bihugu abaganga barabwira abantu ko bategezwa kwitaho abandi hari abaganga mufise mu rwi wanyu babafasha kugira ngo byorohe kwitaho bapfasoni n'amagara yabo atacononekaye
ego turafite aba infirmière dukorana baba bafite deja ama information ku bantu batagira babafasha kuko iyo umuntu afisinda baba bazi deja niba azoronka umuraba niba situation yiwe ukwimeze rero muri ico gihe baraheza bakatubarira bakatubwira liste y'abantu bakeneye ubufasha hanyuma natwe tukaba tubazi imbere yuko babyara tukanabaraba muhira tukabategura tukabafasha gutegura valise n'ibindi byose hanyuma umunsi wo kuja kubyara tukabaherekeza bibaye ngombwa ko babaga hakaba hariho usigaraho akarindira gushika mu mama ashobore gutaha
hanyuma urumva muramusukara magusa n'imbere yuko yibaruka muramufasha udukogwa dutandukanya kwitegura kumenya uko azobigenza mukamuba hafi yego hanyuma amaze kwibaruka mu gihe cyo kwarama yaramigwa umwanya ungana gute ko tuzirikana umwanya wanyu muba mu mahanga atari kirenga
ico rero ico cy'umwanya bivana n'ingene umuntu akira kuko hari umuntu usanga iyo yabazwe ari nk'ubwa mbere canke abazwe ari nk'ubwa gatatu canke ubwa kane umubiri ufata igihe bivanye n'ukuntu umuntu akoze kuntu ameze canke hari n'ayandi antecedent medical byose biratuma umuntu akira vuba canke agakira atebye rero twebwe ntabwo dufite umwanya dufixa ngo nutaba wakize mu minsi ibiri tuca tuguheba oya ahubwo niyo minsi y'inyuma yaho naho nyene turabandanya tukakugirira visite tukaraba niba ukidukeneye kuko iminsi ya mbere nayo nyene yo kubyara nayo nyene niyo cyane cyane ahubwo umuntu aba akeneye umuraba umubako
yego turase kandi na uwimpaye uwimpa ikaze miriwe uduza kadri ariko ndumva kari hasi
hariho imbeho inahangaha
nico gituma
bo nitwa Wimpaye Jean Damascene mu murenge wa Burega akarere ka Rulindi ntara amajyaruguru mu Rwanda nubwo ntangiye ikiganiro nsa naho ntereyeho gatoya ntatangiye nacyo ariko numvise insanganyamatsiko nayumvishe nibaza ngo ibyo mu Rwanda ho ntago cyangwa se mu Burundi ntago bashobora kuba baza kuhakorera nabyo kuba bahakorera ikindi kibazo kuki umubyeyi waruhutse usanga bashishikaza kuba bamuhenda igitoki igitoki cyungura iki mu mubiri w'umubyeyi wabyaye batamuha ibirayi cyangwa cyangwa umuceri aho ugasanga igitoki nicyo bashyize imbere cyungura iki mu mubyeyi k'umubyeyi wabyaye kugira ngo musobanure murakoze
yego sinzi ko Vestine aza kuronkera inyishu ibibazo byawe byose mbwangira ngo ko wakorana n'abaganga araza kubwira Vestine
ikomeye cyane arabisubiza
yego urakoze cyane turababwira nuko Vestine wumvise tubaze twa Uwimpaye
ego murakoze cyane kuri ibyo bibazo Uwimpaye atubajije ubundi igitoke igitoki iyo ugiteka ntugiteka cyonyine uragishyiramo imboga irengarenga n'utundi rero iyo uri kuratekera umumama nababwiye ko ubukeneye utuntu tworoshe ubwo kandi tunaryoshe rero igitoke mu mico y'iwacu niko twakuze tubona bategura bakagira agatoke bakashyiramo uturengarenga n'utundi nibaza rero ko by'ukuri nibaza ko ari plus ntuze culturel que z'amagara kuko umuntu arashobora kurya igitoki nk'uko avuze canke ikirayi canke iki byose bivana n'ukuntu umuntu aba agikunda canke n'ukuntu umubiri wiwe ugikunda hanyuma ibyo kuvuga ngo mbega cungura iki mu mubiri sindagira ubushakashatsi ngo menye neza icyo cungura mugabo nibwira ngo kirafite icyo cungura
yego maya kubajije n'akabazo ko hari nk'umugambi wa mumvamo uja kubikora nko mu Burundi canke nko mu Rwanda
ego mu Burundi turahafise abantu no mu Rwanda naho nyene turafise abo dukorana hariya gusa ntiturashobora kugurura office
biro
ariko tura biro ariko turafise abantu dukorana umuntu ashobora kwitura mu gihe afise ibyo bibazo
bararonka nkaho bo mu Rwanda no mu Burundi bararonka ababitura cane gose nk'uko mwebwe mu barunga ngaho muri Canada
ego ego kubera ko nubwo famiye ibihari umuryango nubwo ubuhari kenshi hari gihe ukunze gusanga abantu ba prefera abandi bari professionnel babize arivyo bakora kubera ko usanga twebwe duse ubumenyi butari nk'ubwo nyokuru afise cyane
Vesti aha muri ano mahanga nk'iyumfaso ni agiye kwibaruka ariho utuntu tumwe tumwe muganga amucishiriza ko akamubarira uzokoza umwana uku uzobigenza gutya hariho namwe amashure canke inyigisho mwafashe zo gufasha abafasoni
by'ukuri jewe hariho ntuze programme nafashe mu minsi yahera ariko ntiyari gufasha abapfasoni gusa ahubwo ni programme ya globa canke ishirahamwe ibintu aya mantu ze ya mbere aya masoin ya mbere harimo guraba umwana kumuhindurira kushe kumuturisha umube kumenya ingene umuryamika kuruhande hakumuryamika agaramye ibintu nk'ibyo ngafata umwana mugabo kandi hariho n'indi parti nayo yukuraba abantu bakuze abantu bashaje kuko hari gihe usanga muri urugo rugo aho hantu ugiye kuraba uwo mumama ugasanga nawe afise abandi bantu araba abandi bantu yokipa
yitaho
umva rero bigaca bisaba rero yuko ugira donc ukora ibyo yahora akora
yego nuko ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga Valence ikaze dusangira ikiyago na Vestine
yego
uherereye
ndi Kigali mu Rwanda nyine kicuke
akabazo canke intererano
oya ni no kumushimira abamufasa ni kuko ubwo
ngo butware n'abantu bake babugira to twifuza ko yazajya asangiza n'abandi byo bitekereza n'abandi bakagira umutima nk'uwo ngo
no
ya mushimire cyane
ego urakoze cyane
ego na
ego vestine kwa nko urumvise Valence kwa guteye impeke
ego merci beaucoup Jonas murakoze cyane
ego hama gavesti hari ubudasa buhari warabaye muri cyo gicu Burundi canke warabaye no mindi warabonye mindi miryango ya ramigwa nabanyi na umuntu nabamwene wabo canke nabatante ba inasenge babo hari ubudasa urabona iyo muri komuranaramira abo bantu nabaramiwe nabi wabo bwite nkabanyina nabandi
urakoze cyane kuri ico kibazo udasa nuko iyo waramigwa na mama canke na tantine canke na naka hari gihe usanga babifashe nk'ibisanzwe bakabifata kubera ko tuvukana ntaco ndashobora gushika ku isaha nshakiye canke sinze canke bikamera gutya na kuriya cyane cyane tutibagiye ko iwacu iwacu hari ukuntu usanga cyane cyane nk'iyo umuntu aje ku aji wawe ugasanga ni umuryango w'umugabo canke iki hari igihe usanga biteye ingorane ugasanga mu muryango hari kuntu abantu binubana canke bafite ukuntu barabana kutari kwiza ariko twebwe iyo ukoranye na twebwe tugufasha nk'umuntu nk'umukiriya ubwa mbere na mbere mugabo kandi tukanagufasha nk'umuntu wacu dushaka yuko tugumana iyo migenderanire ukaba ni nka famiye ufite iba famiye kandi itari famiye donc hariho ubudasa hariho amalimite hari aho tutarenga dukorana n'umuntu bivanye nawe uko atwiyugurukiye bivanye nawe n'ukuntu atwakiriye uko natwe niko tumufata
hanyuma muhurira he nabo bantu kugira ngo bamenye namubamenye murafise ibiro mumenya gute abakenewe kwaramirwa nabo bamenya gute ko ariho abarundi kazi barama muri Canada
ego turafise office turafise office ibiro aho dukorera nga Ottawa
ego
hanyuma tugaca rero turahura ku ma réseaux sociaux nk'ubu tugize kino kiganiro hari abantu bariko baradukurikirana kuri Facebook n'ahandi umva turaganira baratumenya kandi hariho ukuvugavugane wacu turatombora kuko dukunda kuvuga
ugasanga inkuriragi
ari byiza ari bibi turabivuga umugabo kenshi tuvuga biba ariko ntacyo biba byavuzwe rero abantu barabwirabwirana hanyuma uwashimye iyo serivisi akabwira ubundi n'undi akabwira ubundi ugasanga turafise abantu bakwiye dushobora gufasha
muracari muri za Ottawa gusa canke n'ibindi bisagara bindi atari Ottawa muriyo
turacari Ottawa Ottawa na Gatineau ariko nta ma office turugurura handi ahandi hose turahasize abantu yego mugabo ntiturashobora kugurura office ahandi mu yandi mavire
yego nuko ijugiye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Louis Michel na wewe ikaze dusangire ikiyago
mukomere Diane muraho neza
turashima tagihindutse twazindutse twibaza ko tuza no kwirikwa
natwe byari byiza tuwazo tubiri hari na kabazo nawe kubaza ariko ariko reka mbaze umutumirwa mbega ndashaka kubaza mbega washaka kwarama ategeranye na niryo shyirahamwe yabigenza ate akabazo ka kabiri shaka kumubaza ndamubaza ni mbega hari umukanadiyene waba urimo mu ishyirahamwe ryanyu twese tubaze tubiri nawe ko mubaze ujya kubaza ni mbese mwebwe ubu ngubu aho muri Canada muri kangahe umubare wa kangahe selisiyusi munsi ya zeru ufite ubukonje bungana iki mbega
uriko ubaza nde muri Canada canke muri Washington?
Muri Washington.
Neka atabanza kwishaha manatwe cyo tukubwira mbaga bakabazo kawe ka mbere ni washatse kuga ngo yegeranye nande? Ubundi twebwe ubupimo turi ko ubu ni 37. Yamaze kugenda ikora numvise inyeshu utubazo twawe nawe yakuba DJ Vestine.
Louis Michel abajije ati mbega hari umukanadiyene yoba ari muri iryo shirahamwe. Gushika ubu nta bakanadiyene turashobora kwambusha, turashobora gushiramwo. Kubera ko ijambere for yuko abantu batahura yuko kugira ngo ushobore gushiramwo abandi bantu abazungu nuko utegerezwa kubagirira training ushobora kubigisha ukabigisha imico yacu ukuntu hari ukuntu bo babikora mugana twe hari ukuntu nk'ivyo zo guheka niki rero ntiturashobora kubashiramwo ariko niyo turiko turaja tuko twiyumvira ukuntu natwe twoshobora ku kugira formation tugashobora kwigisha abantu donc tugashobora gushiramwo n'abatabizi tukabigisha tukabagirira formation que ce soit en ligne aha kuri ntuze kuri les médias sociaux kuko ababishaka ni benshi mugabo ugasanga nta bumenyi bafise rero iyo niyo ntambwe ya kabiri tuzokora kwigisha abantu bavyifuza bakabimenya ke naho aho buba bari hose
yego
hanyuma ikibazo cya kabiri yavuze ngo mbega ngo umuntu adahari atari ngaha muri Canada ngo bikunda gute Imana ishimwe twagize ibihe byiza dufite tekinoloji iri avance icyo si ikibazo cy'umuntu ahari ahubwo ikibazo ni mbega uwo muntu arabishoboye cyangwa arabishaka mu gihe umuntu avyipfuza arashobora kudutora kuri turafite Facebook page
yitwa gute
twandikira yitwa Kwarama Home Care wanditsemo Kwarama Home Care uca uza kuri Facebook yacu canke uciye kuri Vestine Bigirimana hariko ama information yose yo Kwarama Home Care aho birashoboka donc umuntu uzaca tuvugana tugaca turaba ukuntu dushobora kugira entrevue kuri Skype niho dukorera ama entrevue yacu tukavugana n'uwo muntu akatubwira ibyo amaze gukora igituma agomba kwarama kuko urumva n'ikintu duha agaciro cyane kuvugana n'umuntu tukabanza tukamumenya hanyuma tugashobora kumushyiramo kurumva n'ubuzima bw'umuntu ntidushobora gufata uwo ari we wese
yego Yego cyose na Jean Longue kuri ndi murongo wa telefone Jean Longue ikaze nawe Yego ikibazo cy'interano kwa Vestine
Sani Jean Longue muvugana merereye Kigali mu Rwanda inderahantu bita ku mukuyu ndamukiriza n'umutumire
arakumva
noneho ndamushimiye kabisa ndumvise mfashanyo batanga ari nziza ako nanjye wenda nk'ikibazo namubaza ese izo mfashanyo bazitanga kuri abo bantu bari muri Canada se cyangwa bazitanga ku kigero cy'abantu se ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo nyine wenda bitewe wenda ahantu izo mfashanyo bazitanga se cyangwa nta kuko abantu nyine wenda bari mu cyiciro cyo kubyara aba bafasha bari kwa muganga se cyangwa bakaba babafasha wenda babuze amafaranga yo kujyana kwa muganga se cyangwa bafasha abahe bantu bo mu bihe bihugu ni ikibazo cyanjye cyari cyo ngicyo
Hariho twari yishwe mbwa ntacaza gusubirira. Murakoze Jean Long.
Yego
Vestine duga ku jump.
Yatanguye arabaza ngo mbega ngo dufasha abantu ngo bari muri Canada gusa. Oya ntidufasha abantu bari muri Canada gusa, dufasha abantu bari ababikeneye bose ari muri Canada n'ahandi. Dushoboye gushika. Kuko navuze yuko hari haho dushaka gushika ariko tutarashika kubera imvo z'uburyo imvo z'uko tutarashobora kugurura ama office aho hantu. Rero mu minsi iri imbere turashaka ko tuzoshika henshi hashoboka. Kindi kibazo ciwe ca kabiri yabajije ngo mbega sinzi ko mumfasha. Hariho akabazo yabajije ntumvise neza,
yari yanagarutse ku kumenya neza na neza ingene mubita ariko wari wakishuye mu ntango.
Yari navyishuye na navuze ko tubafasha mu gukora utuntu two muhira, gukubura, gutegurira abana, ego tukabafasha ibyo bahora bakora natwe tukabibakorera kugira ngo baruhuke.
Hanyuma Gavesti, aba bafata mu mugongo mu bisanzwe ishirahamwe riragirwa n'abanywanyi rikagirwa n'abandi, kenshi na kenshi ugasanga hariho n'ababafata mu mugongo. Niba nde bafata mu mugongo
gushika ubu unya twebwe nitwe tugira amakotizasyon. Abanywanyi bacu baragira amakotizasyon umwe wese uko abishoboye ku kwezi bivanye n'uburyo afise. Hanyuma mu gukora naho nyene iyo tuko tuja gufasha umuntu naho nyene ntabwo dufise prefix, ni ukuvuga ngo umuntu yifise canke afise ubushobozi ubwo araheza akaturiha amafaranga ajanye n'ibikorwa twamukoreye. Hanyuma twaca duheze tukaraba uko dushobora gukuvura babandi badafise uburyo. Mu yandi majambo, iri shirahamwe ryo bwaryo hari aho tugomba gushika mugabo nipfuza yuko mu minsi iri imbere twogira abanywanyi benshi, kuko iyo dufise abanywanyi benshi niho dushobora kuronka membership nyinshi. Kandi ufise watanze membership, iyo membership niyo dukoresha kugira ngo twagure ibikorwa byacu.
Uravuga ngo abanywanyi, muri abo banywanyi naba hari nk'umugabo mufise Gavesti ari imwe mu ishahamwe?
Ego. Nk'umugabo wanje niwe munywanyi wa mbere.
Hama acagira gute nawe ararama?
Oya, abagabo barafise ibikorwa bakora bindi byabo, kuko umva twebwe iyo tudahari nabo urumva ko twebwe dusingo laboro nkajeho ndafise urugo mfise abana ivyo niyo kipa. Urumva iyo ntahari ngaha nawe aca akora ibyo mu rugo.
Ego, agaca asigarana umwanya.
Agaca asigarana umwana, agaca ateka ivyo nari guteka, agakora ivyo nari gukora. Urumva nawe n'umunywanyi wa mbere.
Ego. Hanyuma usivye nk'umushinga ntahe wawe abandi nabo barimwo bakora ivyo nyene bagaca basigaranira abafasoni canke hariho utundi dukorwa tundi muba?
Ko hariho ibindi bashobora gukora, kuko aba abagabo bacu nabo nyene burya nuko iwacu twebwe twabifashe nk'uko ibintu bijanye n'abana ko ari iby'abadamu ariko buriya umugabo nawe nyene arashobora gukora ivyo umudamu yokora. Bivanye n'imyumvire yiwe, ukuntu avyumva, ukuntu abikunda. Kuko hari abagabo bashobora guhindura kusha umwana, bashobora guteka, bashobora gukora ibintu bitari bike. Rero ubukuru ubu nta bagabo benshi barimwo badufasha mu kazi kacu dukora. Surtout ivyo bakora no kudufasha mu gusigarana abana bacu, imiryango yacu. Hanyuma ibindi navyo ni ibintu bijanye no gukubura ibintu by'inguvu, ibintu bijanye na cleaning, gukubura canke iyo umuntu yabyaye hari gihe bisaba yuko yimuka. Iyo wimutse rero tukaba dukeneye abantu bafise inguvu bashobora guterura ibintu bakatwimura. Ibintu rero by'inguvu tuba tubikeneye, nk'umugabo wanje ibintu byo kwimuka arabizi, turafite amamateriyo yo kwimura. Donc ibintu nk'ibyo barabidufashamo. Kandi hari ibintu byinshi abagabo bashoboye, nuko gusumenga komunote bashira ku ruhande nabo bagacamo bari abo ku ruhande
bagace mvumenga kwarama byo ije abafasoni gusa
ukamenga n'ije abafasoni ariko bobo nabo barafise uruhara cyane nk'ukwigisha abana surveiller ma devoir ibyo nibintu bakora kandi
yoroshe bitavunanye ego mufasi nawe akaba ari ko ariruka mutundi
ego
nuko turase na Romeo ikadze
ndaramukije
namahoro uherereye he amakabazo canke intererano kwa Vestine uri mu ntara ya Murambya mu Burundi ego nakabazo ufise
ego nakabazo nkuko nkiso intererano none yo bazagenze gutegira yumvire ko ibyo bintu byoshoboka ari umufasoni yoba ari ishyirahamwe yashinze cyanke yoba ari iki niwe agikora ari umwe cyanke afite ishyirahamwe arimo
Romeo utwo tubazo yatwishuye ariko ugume ku murongo tubanze tunasigurira ikibazo Vestine uko cifashe gituma hari ibibazo biguma bigaruka aha muri indiri nyesho kuko imurambye nturi kura twumva
ndabonga neza
ego Vestine ijwi rya Amerika ryarugawe mu Burundi imirongo ya FM abanyagihugu batari bake hari birabagura kuronka internet kugira ngo badukurikirane nico gituma hari utwazumva rimwe na rimwe tugaruka wishure rero Romeo akiri ku murongo wa telefone
murakoze cyane Romeo nagira ndababwire yuko ndabibutse ko none nabivuze nuko kwarama nishyirahamwe ry'abantu batandukanye abantu batandukanye baraduhamagara bakadusaba ubufasha mugabo ubukuru ubu ababikoramwo na barundi kazi abafasoni b'abarundi kazi nabigeme b'abarundi kazi rero je wicatumye niyumvira ko ibi bintu bishoboka nuko nanje nari mu mahanga kandi nkabona ko byari bingoye nsabana abana babiri ntafise umufasha ico gihe ntazi nari umufasha rero nca ndavuga ntireka ntangure kino ciyumviro hanyuma munyuma ndegeranya abantu hanyuma turatangura
yego
nuko ndi je nyene
bari kumwe n'abandi rome wanyuzwe n'inyishu urakoze cyane ugira umunsi mwiza mu ntara ya Murambya
namo
ego bene nawe aho uherereye hama ucuduga kibazo canke intererano
ego murakoze ku mijambo mbanze ndamutse Vestine Bigirimana
naramutse
nongere ndamutse nawe umumenyesha makuru
n'amahoro
ego aho uherereye je ni mwiriwe mpagaze mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
ego
muri komine ya Ntahangwa yego ndakurikiye gatonya nseye numva yuko hari icyo ntari kugira mugo nagomba kumubaza ati mbega ko hari imigirwa ijyanye n'ibijyanye no kwarama murayubahiriza mu gihe baba ari abarundi kazi mwaramiye kuko hiyo ndabyumva kuko ndaje mu bihugu muri Amerika ndaje yo kanini mbere aho nabamaze kugeza ikirenge nabona umwanya mutonya nibura yacaye muri bihugu byo muri Afurika ariko igihugu icyo ari cyo cyose kirafise imico yacyo ntumbure bashobora gukurikiza iyo bibarutse sinzi ko yoba ko akiri ngaho sinzi ko bacanyishoiyo mico mutuma yifata amagoro
ni nk'umuco nk'uwahe ushatse kuvugaga Ben
mu bisanzwe kera mu kwarama ntihara mu wari we wese bararungika ari wawe n'umukobwa yibarutse bararungika ari umukobwa amaze kuja nawe kuba kubwiwe cyangwa bakarungika inkumi iyo nkumi imbere ngiriye ko nacyo nagomba kukumva ko yoba bazina ryagiye iburaya kera nkeka ko yoba yagiye mu ibyo bihugu by'abazungu kera baravuga ngo katamanikirwa uwo katamanikirwa by'ukuri iyo ari umukobwa abonye agiye mu butinya nk'ubwa mbere kaya gahuzu yakoresheje urabona iby'amatambazi igihe kivuba cyangwa amapamperise nkumbure cyangwa amakotekisi bigiye vuba rero bakoresha intambara baca bakamanika rero hejuru y'umuryango mu ntumbero yuko uyo muntu aranguye akiri inkumi aranguye amabanga y'abubatsi atosama iyo arinze asama kandi barakamanitse ataraja kuba kugwiwe bacha amwita katamanishiwa bo ako karagaciye mu rero nagomba kumubaza ati none ko hari himigenzo nini igwa canke abantu bakurikiza hijya no hino bivanye n'igihugu hoho umbure iyo bako mukwa numvise umenga n'ibintu yagize umugambi cyangwa akazi kugivanye n'abamukenera urabona ko hiyo no nabagwaza batanabaho abo twita abagarde marade mu gifaransa nk'umbure bacha babigenza gute nk'inkumbi mu gihe basanze yo ari nico bagomba gukurikiza kandi bakaba bataye
o atayi urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze
umvise akabazo ka Ben Vesti
Ben yambajije ikibazo kisa n'ikigo ereka ndaza kugerageza kucishura
yego
ikibazo kijanye na katamani kigwa katamani kikwa icyo ni kirundi gikomeye cyane ni batuko benshi mu gwaruka gubu batavyumva mugabo twebwe ivyo ntabwo tubijamo cyane vy'imigenzo n'imigigwa niki ico twitaho cyane ni le bien-être cyangwa amagara meza y'uwo turiko turafasha hanyuma imigenzo n'ivyo yemera niki we ashaka kubikora ntacu twebwe nta kibazo bidutwara mugabo twebwe ubwacu ivyo ntitubijamwo dans le sens que turi organisation abantu bemera imana donc ivyo bintu vyavyo mu kirundi kirazira kugiki ivyo twe ntavyo dukora hanyuma kindi yavuze ngo nta bagarde malade bahari no abagarde malade bariho
barahari ego
ahubwo nisho gituma ahubwo twabigize ibikubera abagarde malade bafise abo bafasha benshi abagwaye indwara zitandukanye hanyuma rero kubera ko baba bari debordé baba bafise abantu benshi bafasha nico gituma twaciye tuvuga tutireka tubakuriremwo uwo muzigo w'aba mama bafise
inda bagiye kwibaruka hanyuma ingarutse kuri ako kabazo k'imigenzo nivyo iyo migenzo muravuze muti twebwe turabikora uko tubisanze tubikora ari nkamwe nta kirashika ngo muje kwaramira umuntu nawe mu mugenzo wiwe hariho ibisabwa
ivyo nije nariko ndavuga yuko umuntu wese tumufata uko atwiyeretse uko adufashe par exemple nk'iyo umuntu batubwiye bati hariho ahantu hanaha akeneye uja kumufasha kumaramira twebwe turabanza tukaguha entrevue tukavugana n'uwo muntu tukamenya mbega niki wewe wemera iki ushaka ko tugufasha gute mbega hari ibyo tudakwiye gukora ko hari nk'abantu usanga ari nk'aba Islam par example bo bafise ukundi kuntu babikora bafise ukuntu babikora hari ukuntu ushobora kugenda iwabo ugiye kumufasha ugasanga ni nk'igitutsi kuri we ndetse ibyo byose utegetswa kuba ubizi rero dukorana n'umuntu bivanye n'imyemerere yiwe nta ntibiradushikira ngo abarundi batubwire ngo nimubanze mumanike ama suvet macangi umugabo abandi bo tusanzwe tubizi nk'abayisilamu niki bo dusanzwe tuzi kutegetswa kwitwikira niki
murabikora
turagerageza tukabikora yego ari ibintu dushobora mugabo ari ibindi bigoye ibindi tumva natwe turagusigura tukakubwira tuti vraiment
ntabyo musho
niho tugeze
yego hanyuma wavuze uti irishyirahamwe naho tuvuga ngo rimwe abafasoni hari n'abashinga ntaye baririmo hama aba imiyabaga abakiri bato harabo mufise bariko barabigira ko ejo muri ko muraza mu zabukuru muze mufise abandi mwateguye canke muri mu bigezo by'abamaze kuja mu ngo n'abamaze kuronka abana bazi ingene babafata n'ingene bafasha bibarutse
nukuri irishira hamwe ntabwo twoshobora kuvuga ngo ni kurya abantu bakunze gusa ahubwo abakuze nibo twigira ko mugabo kandi najewe no kwishira ku no kwishira mu rugezo rw'abantu
rw'abajene
bakirije rero abari jene nabo hari byo hatwigisha hari byo nabo tubigira ko kuko nta muntu numwe yikwiye rero abajene barazi ibintu bya ibya technology bya Skype zo gutanga interview niki ibi nabo barabitufashamo cyane ko nibo babizi kugira marketing nibo babizi ibintu nyene nk'ibyo byo kuturondurira abakiriya abanywanye niki barabizi mugabo kandi natwe turabigisha ibintu duto technique ibi byo kufata abana niki usanga bobo atabyo bamenye ariko nkuko nababwiye mu rugo haba hari ibintu byinshi mu rugo umuntu akenera utuntu twinshi cyane usanga par exemple nk'ama devoir mu mama akoresha ama devoir abana akakora ibintu byose akamesa akagirante rero abajeune iyo bari disponible nabo nyine turashaka kubikora ko kuri ibyo bintu bya
ibigeze
mesa cyanke ibyo bindi byose bijanye na technology
Eko, no kishugi Amerika Washington DC mukirundira mu Kinyarwanda kigano ni muri isanga tose na Bonaventure kuyundi murongo wa telefone Bonaventure ikaze
ndabaramutse
guherereye he
asa ndinga ikasuru muri Tanzania
nakabazo canke ni intererano kwa Vestine
ni intererano no kumushimagiza Vestine ndabaramutse
mwaramutse murakomeye
asa nyene muri Tanzania aho tugorewe ni gake gake
mani shimwe
kare imani tumwe tugowe hanyuma
ego tuzakujya
nago manda bakeze no kuri cyo cyumviro mwagize
murakoze
ego no kuri mwagiyumviriye cyane gosi nongera ndabasaba no kuri mugikomeze musenga imana si bose babishoboye kuri cyo cyagiye gutatu tuburundi
ego
egumena ariko murambabarira gato mvuye ku kazi ubunyene sinari bwicare ngo ntura ka radio ndavyumve neza
Bonavante turiko turavuga ku byo kwarama muri Canada afise ishirahamwe ryaramira abafaso ni bibarutse
ego nabisomye kuri Facebook gato rero nabo mamere nk'umubwiya ni nukuri ibibe iyo muri Canada gusa barabe n'ukuri no mu Burundi ba mere nk'abakorera yuko kurabona umurundi kazi yamaze kwibaruka zijya ngorane ahura nazo andavuga na cyane cyane ku bukene aho usanga atanu duhuzi basise basanga ingorane ni nyinshi cyane gosi mu masabe no mu Burundi bagomere nk'abakorera yo n'ukuri byo tunezera naho bavuga ngo bibaruka ku buntu ego bibaruka ku buntu mugabo ingorane zozo bahura nazo ni nyinshi cyane gosi
go urakoze ubwire umunsi mwiza ngaha muri Tanzania
asa nokuri nama mugira umunsi mwiza ariko abo gufashwa sabo bonyene ngira natwe twofashwa
ngira ngo bari muri kano kanya bari mu byo kwarama gusa ego
sawa sawa muragize neza ku makanya
ubwire umunsi mwiza ya gutera intege ahanini Vestine Bonaventure muri Tanzania hanyuma urugendo waciyemo kuva uciyumvira gushika uwo mugambo uje mu ngiro abanywanyi baze mutangure gukora gwaroroshe intambamye zabayizahe nyamukuru
murakoze cyane Diane nukuri nkuko musanzwe mubizi kuba mu mahanga ni ikintu kitoroshe kuba mu mahanga bisaba gusurviva bisaba kuba umukozi utegetswa kubyuka ugakora ukagira icyo ukoze ukagira icyo uhaye amaboko yawe rero igihe je nashika muri kino gihugu ntibyari binyorohiye kubera ko nashitse ntavuga ururimi rw'icyongereza nshika nisanga ahantu nategetswa kuba bilingue mugabo birangura cyane kwiadapta ariko ndagerageza ndarondera ubuzi butandukanye nakoze hanyuma nza gusanga ko ntibyoroshye ntibyoroshye na gato cyane cyane iyo uje ukiri muto ata experience yo buzima ufise ukabukeneye kumenya kwiga ukabukeneye kwibako ntibyoroshye rero maze kubona ibyo byose mara kubona ko ntigezwe ni jewe nyene nije biraba nta wundi muntu azobinkorera nkabona ubuzima bwanje yuko butegezwe kugenda buje imbere atari kuja kugenda busubira inyuma rero byarangoye cyane cyane ko nagize divorce ibyo abantu benshi badakunze kuvuga ariko jewe ndabivuga kuko nizo byantumye nuguruka amaso bintuma mvuga nti etien umuntu ntushaka kumukontako ushaka gukonta ku muntu utegezwa we ubwawe kuronka moye de survie ugahaguruka we ubwawe naho uba waradivorceje ko kenshi umuntu ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima birakunze kudufrena rero ndavuga nti reka mpaguruke reka akangira ico nimariye nubwo bimeze uko rero inyuma yaho niho navuga nti aba bana barakeneye kubaho rero reka nkoreshe experience nagize mbi yokuba zenyene yokubura umfasha reka ndayikoreshe kugira ngo nshobore nanje kuronka ico nokaburira abana yari muri iyo ntumbere
ego hama muri uyo mugambi naho gave sirumvugo n'ubuzima muri uyo mugambi naho wa wishira hamwe kwarama intambamye nyamukuru wahuye muri na zoneza
intambamye nyamukuru nuko nariko ndagusigurira ukuntu bitabanje kunyorohera mu buzima busanzwe no kuvuga ngo iyo ubuzima butagenda neza biroroshe kugira umuntu agira depression donc ntushobore kwiyumvira neza ibyo wokora cyo nibaza ko ari cyo kibaza abantu benshi bagira n'ubu muri ino minsi nuko batiyumvira neza ico bokora hanyuma maze rero kuvuga nti okay reka ntangure ino rino shirahamwe maze kuritangura intambamye nagize nuko aya nagiye mpura n'abantu badatahura ibintu bimwe cyo kimwe nanje bakumva ko twogira amafre amahera ari hejuru y'uburyo bw'abanywanyi bacu hanyuma mugabo jewe kubera ko ibyo nari naraciyemo nari nzi ko umumama wese agira ibibazo bitandukanye amafaranga y'umumama twagwa n'ibintu byinshi rero ndavuga nti reka abantu cyane cyane dushobore kubiyegereza imitima yabo tuyiyegereze dukore muri nka famille nashaka kugira ikintu familial abantu yumve ko bari wabo même si ego harimo côté finance ugabo kandi bumve ko bafite umuryango bumve ko bafite kwarama ibe nk'undi muryango donc rero intambamye nagize n'abantu batumva iyo ndiko ndaja muri ico gihe rero urumva byaragoranye gatonya kugira ngo nshobore kwa justa hanyuma hari n'abandi bantu rero baba bashaka kuronka service yihuta ubwo nyene nkeneye unkorera mu nzu mugabo ugasanga bivuze a la dernière minute bigaca bisaba rero yuko nanje bica bisaba technique mugasanga ntibishoboka
ugasanga sivyoroshe mugabo nkabo batagutahura ubu unye uratahugwa iyo migambi ubu ntambamye zikomeye muri ko murahura
oya ubu unya ni sawa abantu bariko barantahura kubera kubivuga cyane ku gusigurira abantu ku ma media socio ubu abantu baratanguye gutahura kwarama niki kwarama ikora gute twebwe ntituri company ya nettoyage ntituri company ikora ibintu a la dernière minute gutyo oya ahubwo dushaka ko abantu tubaba hafi muri a long terme
kumanya bitari byimfata kubibanza gusa bikaba ibintu mukora buri gihe mu buzima bwanyu bwa misi yose
ego
none gavesi kwarama muri kazoza urayibona gute imigambi yanyu muri ko murakoramo ya kazoza ni nkiyahe
migambi cyuko turakorera mu ya kazoza nuko dushika kure hashoboka dushika kuba mama benshi kuko hari abantu benshi bakeneye ubufasha ba mama cyane cyane bahura n'ibintu byinshi iyo bagiye kubyara hari n'abakobwa bakiri bato babyara batwawe batewe amada n'abagabo ntibabemere rero muri kazoza ndashaka yuko abo bantu bose dushobora kubashyira hamwe bakaronka nk'ikigo tukaronka ikigo ahantu tubashira hamwe bakaronka soutien émotionnel cyane cyane ubufasha bwo spirituel émotionnel donc bagashobora kwiyumva bakiyakira
muri
kamunika ego kugira ngo ibyabashikiye muri kahise ntibizosure kubashikira hari nabandi usanga bari bafite abagabo ariko bakabata ugasanga barakomeretse mu mitima abana babo baje basanga imiryango yabo iri un peu démoli ibifise ibikomeretse ku mutima rero ndashaka ko muri kazoza ashobora gutegura iyo mitima yabo bantu ya yononekajwe n'ibibazo kuko kuronka umwana ni ciza ariko iyo udashobora kumwakira kubera udafite uburyo ibina biriya usanga bibabaje
bimutera na n'igikomere.
Ego
turafise kandi n'umunywanyi wa nyuma kuri telefone ariwe Jean-Marie. Jean-Marie kaze ku telefone ku ijwi ry'America. Jean-Marie uratwumva?
Ndabumva.
Ego akaboze kawe canke intererano?
Je wisanzwe azi ko ngaha mu Burundi hano mu gihugu hagati mu Burundi ntabwo cyumva vuba na
rikeneza.
Kumenya ije ikiganiro turimo kandi ngira ico ntererano.
Kuko dufise akanya gato ni ndabona bito hava bikunda ivyo dusavye ariko tugutumire guhavuja kuri wezi tata kaburungu radio yacu vyo kaburungu ko muraza kwasanga ikiganiro cyose twariko turavuga kuvyerekeye ishahamwe gitwa Kwarama rikorera muri Canada rigafasha abapfasoni bibarutse. Urakoze uze kuja kwijuru rya America kuri ugo rubuga tuguhaye hama umvirize ikiganiro cyose. Ego vesti tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro harakajambo ufise ubwira abapfasoni muri rusangi abaramye bariko bararamigwa no kuvyerekeye iryo shamwe ryanyu.
Nashaka kubwira umuntu wese ariko aratwumva ngo ibi bintu biraba umuntu wese wese afise umutima w'urukundo w'ugufasha abandi kubera ko umwana ni nk'urupapuro rwera umwana yaje akaza muri nosi nta kibi aba yarakoze ahubwo n'umugisha kuri komunote yacu kuri ababyeyi biwe kandi umwana si umwe n'uwa twese. Rero umuntu wese ariko aratwumva akaba ashaka kugira icyo aduterereye ayo dufasha please umuntu wese yobishobora aduhamagare kuri Facebook canke kuri aha kuri ahiwanyu kuri Voix d'Amérique ashobore kugira icyo aduterereye kubera ko turakeneye kwagura imbibe zacu ntitugumaha tugende n'ahandi henshi badukeneye kugira ngo abana bavuke ba mu makondisiyo meza ashoboka kandi n'abamama nabo nyene bameregwe neza babane
yego
bafatwe nashaje
yego aho kuri iyo Facebook yanyu mvuze yitwa gute nk'uwusamiye ikiganiro mu mpera tumvise aho wari wabitubwira
Kwarama Home Care yego page Facebook
yego. Nuko rero Vestine Bigirimana uramutswa ishahamwe Kwarama tugushimire cyane gose kuri kano kanya wahaye ijuru rya America ukemera ukaza tugasangira ikiyago ndazi ko buri muri byinshi hari hakabebengira kasinziriye twatanguranye ikiganiro. Tukure kubandanye umwitaho kandi witaho nabo bapfasoni mwaramiye muri Canada ejo nitwasura kukurondera ngo uduha kandi kanya mapfasoni uzotwitare. Urakoze cyane ngo Sevestine Bigirimana twavugana ari muri Ottawa ni muri Canada. Ni ngahe duce dusozerera ikiganiro muri sangacu no munsi mushaka kongera gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Diane Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi n'ibiganiro hamwe na engineer yamufashije mu buhinga bw'ivyuma mandanye kuryoherwa na programme z'ijuru rya America. Twasigiye kano karirimbo ka Cynthia Iteka no murundi kazaririmbira mu gihugu cya Suède akaririmbo ni turashoboye agaruka kukungena abapfasoni gya nino bashoboye byinshi.
Dance, 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 dance
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika.